urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app. Nchuti bakunzi mwewe mwese mwongeye kwifadikanya natwe, iyi muri ko murakurikirana ni SBS mu Kirundi. Jewe nitwa Jean Paul Amede Nizigama, nongeye kubashimira mwewe mwese mwahisemwo kwifadikanya natwe.
Shikiriza icyumviro cawe ubicishije kuri Apple Podcasts, gutyo bifasha abandi kuronka no makuru.
Ikaze ubugira kandi iyo akazuba gaserutse, Silu hamwe n'umwana wiwe barakunda gukinira muri parke. Uyo muvyeyi aba muri Sydney yavuze yuko bitamworohera mu yindi myanya y'umunsi gukinisha umwana wiwe. Numwe mu bavyeyi benshi bo muri Australia baha abana babo za telefone hamwe n'ibindi bikoresho nka tablet, iPad, televiziyo hamwe n'ibindi. Reka twumvirize Lee.
Yeah, of course as parents we're concerned about how much screens they're using, but I think it's a bit of a double-edged.
Biraduhagaritse umutima. Uravye umwanya abana bamara kuri za telefone canke televiziyo, ariko nibaza yuko bitatworohera na gato nk'abavyeyi ba kino gihugu cacu, kubera yuko usanga abavyeyi bose bakora kandi tudafise abandi bantu bo mu miryango yacu ngaha, bitandukanye cyane n'urunganwe rwa kera. Rero ivyo bisigura yuko akenshi usanga nta bantu bakuze bari hafi yabo bana bacu ngo babiteho. Ubutegetsi bwa Australia hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS vyompi bihamagarira abantu kutemerera abana bari munsi y'imyaka ibiri kudakoresha canke kuraba za televiziyo na telefone. Ivyo biruko mu mwanya ubushakashatsi bwakorewe abapfasoni 3,000 n'abana babo bari hagati y'abatarakwiza umwaka gushika ku mezi 12, aho basanze yuko bamwe muri abo bana bakoresha za telefone canke bakaraba televiziyo gushika ku minota 50 ku munsi. Wahagarariye ubwo bushakashatsi Lituth wo muri kaminuza ya Queensland yavuze yuko abakenyezi bemerera abana babo kugira umwanya munini kuri za telefone, akenshi usanga bafise ibibazo vyerekeye ubutunzi canke amafaranga canke bafise umwanya munini cyane wo kwiryohera canke bakemerera yuko izo telefone zikoreshwa mu vyumba aho barara. Reka twumvirize uwarongoye ubwo bushakashatsi ariwe Truth.
The thing that really surprised us was the
ikintu cadutangaje muri byose nuko twasanze yuko abavyeyi bagifise abana bagifise ukwezi kumwe canke abiri bavutse usanga bamaze guhura n'iryo koreshwa rya telefone. Ivyo bigatuma uko gukoresha izo telefone n'ibindi vyiyongera ku muvuduko uteye ubwoba mu myaka ya mbere. Icyo cigwa cerekana yuko mu gihe umwana ashikanye imyaka 3, umwanya amara kuri telefone canke televiziyo ungana n'iminota 90 ku munsi. Ivyo bibandanya gutyo gushika ashikanye imyaka 12. Muri ico cigwa ugwaruka rw'imiyabaga ntigwarimwo. Abahinga mu vy'amagara y'abantu baragabisha bavuga bati kwemerera abana umwanya munini kuri telefone, televiziyo canke za laptop n'ibindi nk'ivyo bishobora kugira ingaruka mbi cane haba mu gukura no kwiga. Umushakashatsi mu vyingo Joan Orlando yavuze yuko ingaruka mbi zishobora kumira canke kunigira mu menshi icibonekeza nk'akarusho kazanana n'ikoreshwa ry'ayo matelefone, televiziyo, kuko akenshi usanga bisamaza abana. Reka twumvirize uyo mushakashatsi Orlando.
So if a child is always using a screen, a parent is using it to keep them quiet.
Mu gihe umwana akoresha za telefone n'ibindi buri gihe, canke umuvyeyi akayikoresha kugira abana bashobore gutekereza muri ico gihe usanga bose bariko baratakaza akaryo keza k'imigenderanire hamwe no kumenyerana mu ndimi bakoresha kubera ko batariko bakoresha ako kanya neza canke akanya umwana usanga abaza ibibazo nyina muri uyo mwanya usanga bose banumye rero ivyo bigatuma bigira ingaruka ku rurimi bari bakwiye gukoresha mu kuvugana kandi ivyo biragira ingaruka ku migenderanire yabo. Dr. Orlando yamenyesheje yuko hariho za application nyinshi cyane zishobora gufasha abana na cyane cyane abavyeyi usanga batorohewe no kugabanya akanya abana babo bamara bari kuri za telefone, televiziyo n'ibindi nk'ivyo. Rero no mu gukoresha izo application zifasha abana gukina ngo abavyeyi barahamagariwe guhitamwo izifitiye umumaro abo bana. Reka twumvirize Orlando ubugira kandi akabari n'umushakashatsi mu by'imiryango. Umwanya ufise ikibazo c'ingene umwana umushira kure izo telefone n'ibindi nkavyo, rero vyiza wiyumvire ivyo umwana wawe arimwo canke akanyamara kuri iyo telefone. Ikindi naco ni ukugumiza ko ijisho mu gukurikirana ibyo bariko bararaba canke bakora yuko ari vyiza kandi vyigisha na cane cane ibi basaba gukoresha ubwenge bwabo. Abashakashatsi barerekana yuko ikoreshwa ry'amatelefone mu bana rishobora kuba riri hejuru cane. Ico cigwa kivuga yuko cakozwe ku bafasoni bari hagati y'imyaka 37 gushika kuri 42 bafise ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru mu vyigwa co kimwe no mu buzi bwabo akenshi bijana n'ubumenyi bafise mu kwirinda gukoresha izo telefone. Murakoze, nitwa Jean Paul Amedenis Gama. Ushaka kumenya byinshi rero urashobora kuja ku rubuga rwacu rwa Facebook aho wandika SBS Kirundi, gutyo ukabona urubuga rwacu rwa Facebook ukazuraronka amakuru mu kugira like canke ugasangiza abandi inkuru. Murakoze, mugira ibihe vyiza. sbs.com.au